radio ijwi y'Amerika. Iradio ijwi y'Amerika isamiranya i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse juti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Frederic Munikije mu Burundi. Twumvikane ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 21 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi y'Amerika. Ikaze makuru yacu yo ku isaha twateguriwe kandi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Frederic, turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Ubushikiranganji bwa Mali bujejwe ubutunzi n'ikigega bwavuze jo ku munsi wa kabiri ko bwamenyeshejwe n'Ibanki Nkuru y'Isi ko ibihano yari yarafatiye ico gihugu byakuweho. Ni ibihano byafashwe inyuma ya kudeta yakozwe n'abasirikare mu mwaka uheze. Icegera cyuserukira iyo banki mu karere ko mu burengero no hagati ka Afrika, Ousmane Diagana yararungikiye urwandiko rumenyesha iyo ngingo ubushikiranganji bw'ikigega n'ubutunzi muri Mali ku itariki ya 18 z'uku kwezi kw'indwi. Urwandiko ruvuga ko Mali igiye gusubira kubandanya imigambi yayo y'iterambere yafashwa mu mugongo n'Ibanki Nkuru y'Isi. Ingingo ifashwe inyuma yaho mu ntango z'uku kwezi ishyirahamwe CDAO rikuriyeho ibihano by'ubutunzi yari ryarafatiye Mali. Mali yatezuriwe ari uko yamaze gutangaza itegeko rishasha rigenga amatora hamwe n'ikirangaminsi gishyira amatora mu kwezi kwa kabiri 2024. Hano muri Leta Zunze za Amerika inamashinga mateka yaratoye iremeza itegeko ejo ku munsi wa kabiri ko rikingira abubakanye bahuje ibitsina. Baritoye kuko bafise ubwoba ko sentare ntayinyuzwa ya Amerika Cour Supreme ishobora gusubira inyuma ntiyongere kwemera uburyo bwo kubana abantu bahuje ibitsina. Integuro y'itegeko yemejwe n'inama nshingamateka yiganjemo abademokrate ku majwi 267-57 bayanse, ariko ntibigaragara ko sena yo izokwemeza iyo integuro y'itegeko. Sena ya Amerika igizwe n'abo mugambwe w'abademokrate 50 ku basenateri 100 bayigize muri rusangi. Kugira iyi ngingo yemezwe, abarepublikane basabwa ko bafise abarepublikane 10 babashigikiye, ivyo navyo bikaba bitoroshe. Integuro y'itegeko ikuraho iryo mu 1996 yemeza ko ubugeni bwemewe ari ubwo umugabo hamwe n'umugore. Hambavu yaho naho kuri sentare ntayinyuzwa nyene ya Amerika abashinga mateka 17 harejo ku munsi wa kabiri nyene bo mugambwe w'abademokrate barafashwe n'igipolisi bari mu myerekano imbere y'iyo sentare i Washington bari kumwe n'ayandi masinzi y'abantu biyamiriza ingingo iheruka gufatwa na sentare ntayinyuzwa ya Amerika ibuza gukuramwo inda ku bakobwa canke abakenyezi ubungenze ariko badakeneye kuyivyara. Igipolisi gicungera inyubakwa ikoreramwo abashingamateka Capitol bavuze ko abo bari mu myerekano bazibiye uruja n'uruza mu mabarabara kandi bagabishijwe inshuro zitatu imbere y'uko bahagarikwa. Igipolisi cyavuze ko muri rusangi cyahagaritse abantu 35 barimwo nabo bashingamateka 17. Kire hamuri Leta Zunze za Amerika yagiriza Uburusiya kuba buriko burashira mu ngiro imigambi yabwo yo kwiyomekera ko izindi ntara za Ukraine. Umuvugizi w'akanama ka Amerika kajeje umutekano John Kirby yabwiye amenyeshamakuru ko Uburusiya buriko buriyomekera ko uturere twa Ukraine bugenzura kandi ko biteye kubiri n'ubwigenge bwa Ukraine. John Kirby avuga ko Uburusiya buriko burakora nk'ivyo bwakoze mu mwaka wa 2014 igihe bwatera bukongera bukigarurira intara ya Crimea. Yabwiye abamenyeshamakuru ko Uburusiya buriko burashiraho abategetsi babwo mu turere bwafashe twa Ukraine kandi ko butegekanya gutunganyayo amareferandumu nko mu ntango z'ukwezi kw'icyenda. Uyu muvugizi w'akanama kajejwe umutekano muri Amerika yavuze ko ariko aratangiriza amakungu iyi migambi gahitse y'Uburusiya kandi ko Amerika ifatanije n'inshuti zayo bazokwishura mu buryo bukomeye. John Kirby yavuze ko ibice Uburusiya bugomba kwiyongerera ko birimwo intara ya Kherson hamwe n'intara zose za Donetsk hamwe na Luhansk. Nayo muri Afghanistan abategetsi b'abatalibani bavuze cyo ku munsi wa kabiri ko nyamugigima yabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere mu manuka ubushyira ubuseruko yakomerekeje abantu bashika kuri 44 isambura n'amazu 66. Iyo nyamugigima yabaye mu ntara ya Paktika ikurikiye iyindi yo mu kwezi guheze yari ifise igipimo cya magnitude 5.9 yishe abantu barenga 1,000 ikomeretsa n'abashika 3,000. Ikigo cya Amerika kigenzura ibihe cyavuze ko iyi nyamugigima yari ifise igipimo cya magnitude 5.1.
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi udushikirije. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Ikibazo cyo kunywa ibiyayura umutwe mu Burundi kiragiramiye benshi mu rwaruka ndetse no mu bakuze.
Ababyeyi benshi barananirwa bakaremerwa akabona ko umenya umwana atamutwaye mu mpimba nta wundi muti woboneka. Mugabo je nk'umuhinga umwana iyo abaye kumwumviriza urashobora gusanga uyu mwana ahindutse. Ubwo nimba uri umubyeyi mukaba mushwana igihe cyose papa na mama baragwana, umwana yajya avuga ati naje nkubiye kunywa ibintu cyunyibagize aya magogo yo mu muryango.
Uyu ni Valentin Habyarimana arongoye ikigo cegeranya abasanzwe bakoresha ibiyayura umutwe ikabigisha imyuga n'utugenegene. Ikigali mu Rwanda harakoraniye inama mpuzamakungu nyafurika yo gukingira no kwagura amashamba arimwo ibiti n'ibikoko bikingiwe. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye nimutangwe ni mu kanya. Aya makuru tuyasanguye mu Rwanda, Kigali harakoraniye inama mpuzamakungu nyafurika yo gukingira no kwagura amashamba arimo ibiti n'ibikoko bikingiwe. Abahinga barenga 2,000 bari muri iyo nama bemeza ko akarere ka Afurika yo hagati ariko karimo ubutunzi bwinshi bw'ibinyabuzima n'amashamba bitaboneka henshi ku isi kandi ko bikwiye gukingirwa. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Abahinga bitabiriye inama yo kwigira hamwe inge n'amashamba n'amaparike akingiwe muri Afrika byo bungwabungwa bagezwe n'abategetsi abakingira ibidukikije amashyamba yigenga abazwi nk'ababihungabanya bagezwe n'abatwa n'abamasayi baba mu mashamba urwaruka abashakashatsi n'abandi. Bemeza ko ibidukikije ari ingirakamaro mu buzima bw'abantu kuko bivamwo imiti, ibiribwa bikanaterera mu butunzi bw'igihugu n'ibindi. Amwe muri ayo mashamba akingiwe we nko mu Rwanda ni mu Birunga parke y'Akagera ahari ibikoko nk'ingagi, inzovu n'ingwe muri Nyungwe, ishamba rya Gishwati n'ahandi. Mu Burundi ni nko mu Kibira parke ya Rusizi, mu Kigwena, mu Rumonge, Karera na Nyakazu ahari amazi y'amashuha n'inyoni z'ubwoko butandukanye. Kado Sebunya atwara ikigo nyafurika gikingira ibidukikije African Worldwide Foundation cyafashije mu gutegura iyo nama irimwo abahinga barenga ibihumbi bibiri yemeza ko ibidukikije amashamba ibikoko n'ibindi binyabuzima ari bimwe mu bigeze ubuzima bw'umuntu ko bitahari atabuzima bushoboka.
Conservation has been put on a back burner.
Icyo gisata cyarasigaye inyuma kandi bitari ngombwa. Rero abanamwe niho hava imiti ituvura hatwinjiriza amafaranga y'agaciro avuye mu ngenzi zihagendera haduha akayaga keza ntitwimbura neza imvura itaguye n'ibindi. Igitangaje womenga ntabyo tubona dukingire ayo mashamba izo nyamaswa ayo mazi n'izo nyoni. Ikindi naco harabibaza ko iterambere ryose ry'inyuma gukingira ibidukikije ntibikunda ahubwo birajana.
We are not going to develop and achieve our development goals without conservation.
Izo nyungu abanyagihugu begereye parike y'igihugu y'ibirunga mu majaruguru y'u Rwanda barazizi. Ikigo cy'igihugu c'iterambere RDB kirabafasha kwiteza imbere mu mafaranga gikura mu ngenzi zigendera iyo parike.
Abana banje banywaga amata kabone ifumbire
bitewe na za nyungu zo gusaranganya umutungo ukomoka kuri parike batuzaniye amazi.
Icyo bikoze hari n'abandi babona ko izo parike zibabangamira nabo bakazibangamira nk'uko uyu mumasayi wo muri Tanzania yabitwiganiye muri yo nama.
Kwanza kwa jamii yangu mimi uchumi wao
ati nka twebwe ho tuba hagufi yacu hari bikoko turaje kubihiga tukabijya canke naho bikaza kutwonera imirima iyo bije natwe turabijya nta kibuza. Ikindi naco nuko leta yacu ikeneye aho hantu iratwimura maze ikaduha intica ntikize
tukwamba ni sehemu ya maisha yetu na sisi.
Aha niho Gambo umwe mu bakingira ibidukikije muri Mali afatira mu kwemeza ko amashyirahamwe yigenga akwiye gushira ingufu mu kwigisha abantu inyungu z'ayo mashamba. Ati twebwe amashyirahamwe yigenga tukagira ibiteramo tukagira amanama cyangwa ubundi buryo bwose bushoboka kugira ngo twemeze abanyagihugu begereye amaparike yuko babwirizwa kubana neza erega nibo bahakura inyungu nyinshi. Edward Ngirente umushikiranganji wa mbere ku Rwanda yuguruye inama y'iminsi itanu yatangaje ko amareta ya Afrika abwirizwa nayo kwereka abo banyagihugu akamaro k'amashamba n'ibikoko bigize ibidukikije kugira abari bo babikingira. Yavuze ko u Rwanda rwamaze kubona icyiza kiva muri icyo gisata ubona ko cinjiza ayarenga miliyoni amajana atanu y'amadolari ya Amerika ku mwaka mu butunzi bw'igihugu. Yaboneyeho kugurura icese ku mugaragaro parike yitwa Nyandungu iri mu Sagara cha Kigali.
This urban wetland.
Kera hari umwonga urimo amazi mabi y'urushanga ahaja amazi mabi avuye mu mazu muri Kigali ariko rabo ubu twarasukuye twatera ibiti tuzanamo inyoni z'ubwoko butandukanye n'ibindi bikoko by'ubwoko bwinshi duteramo n'ibiti by'ubwoko buri ku mushiro muri Afrika. Ahari umunuko kera ubu naho kuruhukira no gufatira akayaga. Juliette Kabera umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije REMA avuga ko iyo parike ya Nyandungu itandukanye n'izindi.
Cyahariwe kurwanya imyuzure. Hano harimo ibyuzi bifata amazi yaturutse mu misozi mu mazu akikije iyi park. Iyo imvura yaguye ikaba nyinshi abonaho ajya kuruhukira. Hari restora n'iyi mihanda y'abantu bashaka gutwariramo amagare cyangwa kugenda n'amaguru. Ni ibyatsi gusa n'icyuzi kinini nacyo gifata amazi ariko ko haracecetse cyane kugira ngo za nyamaswa zibashe kuba zahororokera. Hano harimo nk'inyoni ariko hari n'ibindi nyamaswa ziba mu mazi.
Bitekanirwe ko muri iyi nama yitabwe kandi n'abanyacubahiro nk'uwahoze ari perezida wa Niger Mahamadou Issoufou n'abandi hafatirwa ingingo zo gukingira no kwagura amashamba arimo ibiti n'ibikoko biri mu nzira yo guhona muri Afrika. Pierre Claver n'inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Claver.
Comment ça se passe ici? Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigaho na
La Belle Morentia Gloria.
Rwanda Sentare Nkuru ya Huye yaratanguye kuranisha mu mizi urubanza madame Beatrice Munyanyezi aburanamwo n'ubushikizamanza mu mwagiza vya genocide mu murega za bitano vya genocide mu menshi makuru y'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda. Eric Bagiruwusa yarakurikiranye urwo rubanza mu Sentare.
Ubushinjacyaha bw'u Rwanda aribwo bwatangiranye ijambo. Icyaha ku kindi mu byo burega madame Munyanyezi burabisobanura. Gabwiye urukiko rwisumbuye rwahuye ko Munyanyezi afatanije n'izindi nterahamwe bashinze bariyeri ahantu hatandukanye harimo iruhande rwa hoteli Ihuriro aho we n'umuryango bari bacumbitsemo mu mujyi wa Butare. Buvuga ko bagenzuraga bahanyuraga basangaraho mu bwoko bw'abatutsi bakabica. Ubushinjacyaha buvuga ko abagore babajyanaga mu buvumo bwa hoteli Ihuriro bagafatwa ku ngufu mbere yo kubica. Ubushinjacyaha buramurega inama nyinshi yagiyemo na za mitingi zo gushishikariza abahutu kwica abatutsi. Buravuga ko na Munyenyezi ubwe yicaga abatutsi akoresheje imbunda ntoya yo mu bwoko bw'amasotera. Bumushinja urupfu rw'umututsikazi w'umubikira buvuga ko Munyenyezi yamwishe ubwo yari avuye itumba. Buvuga ko yamwishe bamaze kumusambanya ku gahato. Ubushinjacyaha burashingira ibimenyetso byabwo ku mvugo z'abatangabuhamya batandukanye. Nk'uwitwa Jean Damascene Bahimba Sadamu avuga ko ubwo bari kuri bariyeri itumba haje umubikira Munyenyezi yamushyize mu modoka yanyirabukwe nyiramasuhuko bamujyana kumwica ariko babanje kumusambanya. Beatrice Munyenyezi yisobanura avuga ko abatangabuhamya babiri bivuguruza bakanavuguruzanya. Umwe avuga ko yiciye umubikira kuri bariyeri undi akavuga ko yamwiciye mu buvumo bwa hoteli. Avuga ko muri 93 yigaga mu mashuri yisumbuye atigeze agera muri kaminuza. Munyenyezi avuga ko igihe genocide yabaga atigeze ajya kuri za bariyeri nk'uko abatangabuhamya babimushinja. Asobanura ko yari atwite afite n'undi mwana muto w'uruhinja bityo ko izo ntege nkeya zitari gutuma atarabuka. Abanyamategeko bamwunganira Brice Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema babwiye umucamanza ko nta bimenyetso simusiga ubushinjacyaha bwerekana uretse gusa kuvuga ko umubikira yishwe. Baravuga ko butagaragaza amazina y'uwo mubikira bugashingira gusa ku mvugo z'abatangabuhamya. Baravuga ko izo mvugo zirangwa no kuvuguruzanya no kutavuga ukuri. Aba banyamategeko barabwira urukiko ko iby'abatangabuhamya bamushinja ari ikimenyetso cy'uko batazi uwo bashinja. Babwira urukiko ko Munyenyezi i Butare yahamaze igihe gito kandi ko n'amashuri yisumbuye atayaharangirije. Baravuga ko bafite ibyangombwa bye by'amavuko n'igihe abana be bavukiye ku buryo kubihuza n'iby'abatangabuhamya bavuga byahita bigaragaza ko atashoboraga kujya kuri za bariyeri. Ku bw'abo banyamategeko bakavuga ko bari mu mategeko aho kuba mu itangazamakuru. Baravuga ko abatangabuhamya icyo bakoze ari ukubara inkuru zidaherekejwe n'ibimenyetso. Baravuga ko niba koko Munyenyezi yari afite imbunda ya masotera yagombye kuba igaragarizwa na nimero zayo. Bavuga ko bamwitaga komando. Abanyamategeko Bikotwa na Gashema bagasanga batagombye kubivuga gusa batagaragaje naho yakoreye imyitozo ya gikomando. Ubushinjacyaha bukavuga ko kubera umuryango ukomeye Munyenyezi yabarizwagamo byamuhaye umwanya wo kwidegembya agakora icyo ashaka. Ariko uregwa we akavuga ko atarabanye neza na bamwe bo mu muryango ku buryo bashoboraga no kumugirira nabi. Aravuga ko azira ko yaba yarashatse mu muryango wa nyiramasuhuko. Ku nama aregwa ko yayoboye avuga ko bitari gushoboka kuko ntacyo yarashinzwe muri leta. Munyenyezi avuga ko asanga Imana ari izamurenganura. Mwiburanisha rya none Munyenyezi yabashije kwisobanura ku byaha bitatu: icyaha cyo gukora genocide, gushishikariza abantu gukora genocide no gutegura genocide. Asigaje kwiregura ku cyaha cy'ubufatanye cyaha mu cyaha cya genocide n'ubufatanye cyaha mu gusambanya abagore ku gahato. Munyenyezi w'imyaka 52 y'amavuko ni umukazana wa Poli na Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi. Ubu yakatiwe n'urukiko rwa Arusha imyaka 47 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide. Umugabo wa Munyenyezi Nyezi Arsene Shalom Ntahobari nawe yakatiwe gufunga imyaka 25 mu kwezi kwa gatanu mu mwaka ushize 2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamwohereje kuburanira mu Rwanda. Mbere yo kumuzana yamaze imyaka 10 afungiwe muri Amerika nyuma yo kumukekaho ibyaha atarabwije ukuri inzego z'abinjira n'abasohoka muri Amerika. Iburanisha ritahari zakomeza mu kwezi kwa cyenda niba nta gihindutse. Wagira ubusa ijwi rya Amerika i Butare mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Dukubitse mu Burundi havugwa ikibazo cyo kunywa ibyayo umutwe kigeramiye benshi mu rwaruka ndetse no mu bakuze. Abenshi babikoresha bavuga ko babiterwa n'ubukene mu miryango, ibibazo by'indwara zidakira n'ibindi bitandukanye.
Bamwe mu batanguye kunywa ibiyayuramutwe bakiri bato bavuga ko bimwe mu bibi batera harimo kutitabwaho n'ababyeyi canke kubura ababyeyi bakiri bato. Umwe muri abo yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yabyisanzemwe bitewe no kuba ababyeyi biwe barapfuye akiri muto.
Nabuze ababyeyi nkiri muto cyane cyankurira mu marigara nyene kubera kubura ikimfasha n'ikinyita nyuma nisanze ndabinwa.
Umukenyezi yasinzikaje n'ibiyayuramutwe nawe yabwiye Ijwi ry'Amerika intandaro ya byose kwari ukutumvikana n'uwo bari bubakanye. Yamara akavuga ko kubinywa byamuteye indwara nyinshi mu mubiri no kutitaho umuryango wiwe.
Nari mu buzima bubi, ndi umumama mu bisanzwe, umugabo wanjye yarantaye antana abana babiri, haragiraho mbura icyumba bagaburira, haragiraho mbura naho mba karara mu barabara cyangwa mu ishyamba ndi kumwe rero n'abandi bagenzi bakambara yatumyeho ibindi cyutimba.
Abakoresha ibiyayuramutwe hafi nka bose bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bemeza ko babiterwa n'ubukene ndetse n'ibibazo biba bibahanze mu buzima bwa buri munsi. Kuri bo babinywa kugira ngo bibibagize ibibaraje ishinga.
Hariho nuba atabisanzwe bifata akabura icyakora, ugasanga ahuye n'abantu babifata ugasanga yandurutse abona kwirirwa yihereje ibiyayuramutwe.
Uvuga amaze gutakaza umutwe ubwenge bukagenda, ashobora gukora ibyo bindi, ashobora kuja mu busambanyi akandura umugera wa sida, ashobora kuja kwiba.
Ndambiye gusambura icyo nishoboye kugira mbe mu bwo buzima. Ndabinyoye umutima nta kindi subira kwiyumvira n'ubwenge se bavuba bwibereye n'abana subira kubibuka bukene. Cyenda saba nk'ikintu cyo ntahomba kikandosa nk'akantu ukora riva.
Ijwi ry'Amerika ryanavuganye na bamwe mu baretse kunywa ibiyayuramutwe babifashijwemo n'ikigo kigerageza kwegeranya abanywa ibiyayuramutwe. Badusiguriye uko ubuzima bwabo bwahindutse.
Kongerageje kuraba ukuntu nari meze. Bamwe mu muryango w'iwanje tuhuye muri sirikirasiyo bo barampoye padinara nababonye. Nari nibaza yuko ndi umuntu ashobora kuja mu bandi bantu. Biri manifesta kuko uko ubumeze, uko mboneka, siko nari mboneka.
Ntiwashoboye gufata ibiyayuramutwe yoramutwe hanyuma ubu nkaba narahindutse niyumviriye yuko nashobora kugira icyo mfashije abandi.
Ikigo cyakira abana n'abandi bantu basinzikaje n'ibiyayuramutwe gisaba buri wese cyane cyane ababyeyi kuba hafi abana babo, kuko benshi bashobora kunywa ibiyayuramutwe bivuye ku miryango bakomokamwo itababa hafi. Valentin Habyarimana arongoye Association Burundaise pour un monde de paix sans drogue, ikigo cegeranya abasanzwe bakoresha ibiyayuramutwe kikabigisha imyuga n'utugenegene.
Kuko ababyeyi benshi barananirwa bakaremererwa akabona kumenya umwe atamutwaye mu mpimba nta wundi muti woboneka. Mugabo je nk'umuhinga, umwana iyo abaye kumwumviriza urashobora gusanga uyu mwana ahinduse. Ega rimwe na rimwe hari usanga unyoye ibyayuramutwe byavuye ku babyeyi. Icyo nacyo ni kimwe, kuko we nimba uri umubyeyi mukaba mushwana igihe cyose papa na mama baragwana, umwana yagiye avuga ati naje nkubiye kunywa ibintu cyo nyibagize amagogo ya mu muryango.
Ibyayuramutwe bigwiriyemo urumogi, heroine na kokayine nibyo bikoreshwa cyane mu Burundi nk'uko bitangazwa n'ikigo cegeranya abasanzwe bakoresha ibiyayuramutwe, aho kibaha umuganga batega amatwi akabafasha mu ntumbero yo kubireka ndetse kikanabigisha imyuga itandukanye. Ico kigo kandi kivuga ko mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2022 bari bamaze kwakira abantu bashika ku 628 banywa ibyo biyayuramutwe, bagwiriyemo abakobwa n'abahungu. Ku munsi bashobora kwakira abarenga 10 nk'uko babitangarije Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika kandi yabashije kuronka ibitigiri nyabyo by'abakoresha ibiyayuramutwe mu Burundi. Amasoko yacu yemeza ko abari mu mugwi w'ugwaruka cyane cyane mu bisagara binini aribo babikoresha cyane. Serive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
tubibutse nshuti mwese ko muri kamara bananya kumviza iradio ijwi rya Amerika risamenyera i Washington DC mu kinyo mu Rwanda naho niba mwanya wa kiganiro Amerikana twateguriwe na mugenzi wa shuti wasa Kamilindi.
Itariki ya gatandatu y'ukwa karindwi 1944 umwirabura wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Jackie Robinson yanze kwimuka mu myanya y'imbere muri bisi yari hari w'abazungu kugira ngo ajye kwicara mu y'inyuma yari hariwe abirabura bimuviramo kuburanishwa mu rukiko rwa gisirikare. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Umutegarugori Rosa Parks yamenyekanye cyane mu mateka y'abaharaniye kurandura ivanguramoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byaturutse kuri bisi mutegute. Ku itariki ya mbere y'ukwa 12 mu 1955 Rosa Parks yanze kwimukira umuzungu mu myanya yari yicayemo muri bisi imbere mu mujyi wa Montgomery muri Leta ya Alabama mu majyepfo y'igihugu. Umuzungu wari utwaye iyo bisi yari yamutegetse kujya kwicara mu gice cy'inyuma cyahariwe abirabura. Rosa Parks rero yarabyanze atabwa muri yombi aregwa kurenga ku mategeko agenga ivanguramoko. Umuryango uharanira iterambere ry'abirabura NAACP National Association for the Advancement of Colored People wamutangiye ingwate akajya aburana ari hanze. Urubanza rwagiye rutinda mu nkiko za Leta ya Alabama rurakururana ariko nyuma y'umwaka urukiko rwo ku rwego rw'igihugu ruza kuruca mu kwezi kwa 11 1956 ruvuga ko amategeko agenga ivanguramoko muri BC anyuranyije n'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rosa Parks yabaye icyitegererezo kubirabura bo mu mujyi wa Montgomery maze bose uko bakabaye bafata icyemezo cyo kwanga gukoresha bisi. Iki gikorwa cyabaye icyamamare cyane ku izina rya Montgomery Bus Boycott na kimwe mu byaranze cyane ibyarwanyije ivanguramoko muri rusange mu gihugu cyose. Iyi boycott yamaze umwaka urenga nta mwirabura n'umwe ugendera muri bisi. Yarangiye mu kwa 12 1956 nyuma y'icyemezo cy'urukiko cyaciye ivanguramoko muri bisi mu mujyi wa Montgomery no mu gihugu cyose rero kubera ko rwavuze ko binyuranyije n'itegeko nshinga. Nyamara rero Rosa Parks si we wa mbere wari usuzuguye amategeko y'ivanguramoko muri za bisi. Mu bamubanjirije nyamara batamenyekanye nka we harimo uwitwa Jackie Robinson. Amerika. Jackie Robinson wari ufite imyaka 23 y'amavuko yinjiye mu gisirikare mu 1942. Icyo gihe abirabura n'abazungu babaga mu mitwe y'ingabo z'igihugu itandukanye bamwe mu yabo bwite n'abandi mu yabo bwite ntibavangaga kandi bose bari mu gisirikare kimwe. Nyuma y'imyaka ibiri Jackie Robinson yari yarazamutse mu ntera yarabaye ofisiye n'ipeti rya surlieutenant. Ku itariki ya gatandatu y'ukwa karindwi 1944 yafashe bisi kugira ngo ajye kwitemberera hanze y'ikigo cya gisirikare yarimo muri Leta ya Texas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushoferi wa bisi w'umuzungu yamubwiye kujya kwicara mu myanya y'inyuma y'abirabura rero nk'uko amategeko y'ivanguramoko muri bisi yabiteganyaga.
Nshuti zacu ikiganiro Amerika cy'uyu munsi nagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi murakarama.
Tumwese mkundi la diyo ishuja Amerika ligano yisikuwa teguri ya mwaka kanya wiga wakenga tulashimie wagenze wachu wagize urohara mitibu kwa ya makuru tulashimie kandi na diyo dona chuba hilo ya tufashe kugiranya ligano yisikuwa teguri ya edi nguwe manuwe ya la ihagari tulashimie na mwenye tumwese mwadu teza matuku
Tawabara 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 Wanu wawe Tawabara Lengera, 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 lengera. vanu bawe rengera.